Iyi numva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kuri uyu wa gatatu mu rukerera, abantu babiri barimo umusirikare w'ingabo z'igihugu bishwe barashwe n'abantu bitwaje imbunda.
Nakwezi guhera badakoze ibyo ngibyo kuko ninkaho bamaze kubona ko ariho hari faiblesse, hari inzira yo kuva muri plaine bakazamuka mu misozi.
Richard nije imbere, umwami w'ikibaya cya Rusizi, turahamagara mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Uyu ni umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana ku ndwara z'umwijima, umunsi ugeze mu gihe mu Rwanda hari gahunda yo kuzirandura burundu.
Indwara ya hepatite C niyo twahereyeho, iravurwa igakira, nta rukingo ifite nibyo, ariko uhimita umuntu akayinywa igihe cy'amezi atatu agakira rwose burundu igashiramo.
Dr Janvier Serumondo ushinzwe indwara zandurira mu myanya ndangabitsina na hepatite mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC. Hashize imyaka itanu umunyamakuru w'umurundi Jean Bigirimana buri birengero yagiye mu Bugarama mu ntara ya Muramvya.
Umuntu utigeze uhamba ngo umushingure ikomere cyo camaho, uko nyene umuntu abana nacyo akakigumana n'abana, nuko nyene muri ibi bihe bya corona nyene turi mu buhungiro ntabwo byoroshye.
Godebert Hakizimana umufasha wa Bigirimana ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys wiriweho.
Nakize mwiriwe Veniste, turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Abayisilamisi ba Boko Haram barishe abasirikare batanu ba Kamerune hamwe n'umusivili umwe mu gitero bagavye mu buraruko bw'ico gihugu, nk'uko umushikiranganji w'ubutungane yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri. Iki gitero cyabaye ku munsi wa mbere mu ijoro hafi y'urubibe na Nigeria, aho uwo muhari wa Boko Haram ufise ibirindiro. Abasirikare batatu hamwe n'umusivili umwe barakomerekeye muri ico gitero. Abarwanyi ba Boko Haram barishe abasirikare ba Kamerun 8 ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Sagme kiri ku birometero bike uva ku rubibe na Nigeria. Kuva Boko Haram gitangura ibitero mu 2009 mu buraruko bushira ubuseruko, abantu barenga 36,000 benshi b'abanyanigeria barishwe, abandi barenga 3,000,000 barata ingo zabo, nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ribivuga. Igisirikare cy'igihugu hamwe n'ibisirikare by'intara muri Ethiopia bariko barahimiriza urwaruka kwifatanya nabo mu ntambara barimwo n'inteko z'intara ya Tigre. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Ethiopia yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri ariko arakira imikangara mishasha yinjiye mu gisirikare ku murwa mukuru Addis Abeba. Ni mu gihe intambara mu ntara ya Tigre iriko iratandukira izindi ntara, ubutegetsi bw'intara zitari nke buriko burafasha mu gutanga abarwanyi bo mu mihari yabo yitwaje ibirwanisho hamwe n'abapolisi bakukurutse. Abategetsi bo muri izo ntara babwijwe irya Amerika ko bamaze kwandika ugwaruka 10,000 wiyemeje kujya mu myimenyerezo ya gisirikare. Ishirahamwe mpuzamakungu ni hamwe n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka ka muntu baragabishije ko iyo ntambara yahungabanije agateka ka kiremwa muntu, kandi ko mu gihe vyokwira hose yotuma ibintu bitoroha.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwiyavuga mu makungu, ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko leta ya Israeli hamwe n'umuhari Hamas bashobora kuba barakoze ibyaha byo mu ntambara bahitiyemwo mu kwezi kwa gatanu. Iyo ntambara yamaze iminsi 11 yaranzwemwo n'ibisasu bya rokete byava i Gaza bitegwa muri Israeli, nayo Israeli igaca yihora n'ibitero by'indege. Human Rights Watch yavuze ko yatohoje ku bitero bitatu bya Israeli vyishe abasivile b'abanya Palestina 62 bari ahantu hatari abarwanyi. Iri shyirahamwe riharanira agateka ka muntu ryavuze ko ibitero bya rokete za Hamas muri Israeli bizovugwa ko muri raporo izokurikira. Human Rights Watch ivuga ko ibitero bya Israeli na Hamas bikisunze amategeko yo mu ntambara kandi bishobora gushyirwa mu byaha byo mu ntambara. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryasabye ejo ku munsi wa kabiri ko amashuri yose yugawe ku bw'ikiza cy'umugera wa corona yugurugwa mu maguru mashya. Ikigega cya ONU cyita ku bibondo UNICEF kigereranya ko indero y'abana barenga imiliyoni 600 yatitutse. James Elder, umuvugizi wa UNICEF, yavuze ko amashuri yari kuba mu byugagwa ubwa nyuma kandi akugurugwa imbere y'ibindi byose nk'amazu y'uburiro n'ubunywero. Yongeye avuga ko gusubira kugurura amashuri bidakwiye kurindira kw'abigisha n'abanyeshuri bacandagwa. Hafi igice cya kabiri cy'ibihugu muri Asia na Pasifike amashuri yarugawe mu kiringo cy'iminsi 200 mu gihe cy'iki kiza. Tukivuga kuri iki kiza, ikigo cya Amerika gishinzwe kugenzura no gukinga indwara CDC gisaba abantu bacandazwe mu bice bimwe bya Amerika kwambara udupfukamunwa mu gihe bari mu makoraniro y'ahantu hugaye. Ibi bihindura ingingo icyo kigo cyari cyarafashe haraheze amezi abiri. Icyo kigo CDC kandi gisaba abigisha, abanyeshuri hamwe n'abakozi kwambara udupfukamunwa bari mu masomero hatisunzwe nimba baracandazwe cyangwa batacandazwe. Ingingo yo kwambara udupfukamunwa ifashwe hisunzwe igwirirana rya bashasha banduye COVID-19 mu bice bimwe bimwe bya Amerika ahari ibisigiri bike by'abamaze kwicandagisha.
Urakoze Adoyizibi Gerimana, mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri y3 akadomo radio yacu zewa.com naho ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni zewa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatatu mu rukerera, abantu babiri barimo umusirikare wo mu ngabo z'igihugu bishwe barashwe n'abantu bitwaje imbunda. Byabereye mu kibaya cya Rusizi muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abo bagizi ba nabi bateze imodoka yari ivuye Bukavu yerekeza Uvira. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Uvira, Vedaste Ngabo. Vedaste Ngabo, wiriweho?
Wiriho neza Venuse Nshimimana.
None ubwo bwicanyi bwagenze gute? Amakuru ya nyuma dufite nayahe?
Mu gitondo cya kare kare cy'uyu munsi kuwa gatatu, abantu bitwaje imbunda bataramenyekana bateze imodokari yo mu bwoko bwa Okapi Shadai yari ivuye Bukavu yerekeza Uvira, igeze hagati yo kubwegera n'ahantu bita Murushima iza kuraswa n'abantu bitwaje ibigwanisho, haza gupfa umugenzi n'umusirikare wari kuri pozisiyo. N'umusirikare wakoreraga batayo 122 ikorera ahantu bita Kabunambo. Tuvugana n'umwami wa sheferi ya Plaine de la Ruzizi cyangwa se umwami w'ikiba wo mu kibaya cya Rusizi, Nije Mbere Richard, yatubwiye yuko atari bwo bwa mbere batega abantu cyangwa se batwara abantu muri iki kibaya abereye umuyobozi. Reka tumwumve.
Na kwezi guhera badakoze ibyo ngibyo kuko ni nkaho bamaze kubona ko ariho hari faiblesse, hari inzira yo kuva muri plane bakazamuka mu misozi. Batwaye abantu mu gihuru, uzusanga mu kubarekura babasabye amafaranga menshi, ibihumbi by'amadolari. Inka nazo bazitwaye, nuko nyine nk'ibyo bintu kabisa birababaje cyane cyane kandi bitumye abaturage ntabwo bahaye bisanzura ngo baje mu buzima bwabo normale mba abapleta itwara yakoze ndanicyo cyatumye bahashyira position ariko biragaragara yuko abasirikare barashyizwe batakwiye si benshi kuruta abo babandi baza gupiya aho ngaho kandi nta materiel ibikoresho bafite bikwiye kabisa byo guhangana n'abo babandi.
None musaba ko bakongeza umubare wa soda
nicyo turi gusaba hano kuri province ni Kinshasa kugira ngo aho hantu hose daire plane yose igomba kuba firme militarize donc bongera umubare w'abasoda na babahe n'ibikoresho bikwiye kuko usanga ayo magrupa arme abamayimayi n'indi migwi kenshi usanga bafite imbunda zikomakomeye cyane ahama abasirikare bakabura ukuntu bakora intervention kandi bari feble mu bikoresho.
Uwo ni umwami w'ikibaya cya Rusizi Richard nije imbere. None Vedaste Ngabo, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo zivuga iki kuri icyo gitero?
Twavugishije umuvugizi wa gisirikare muri aka karere ka secteur opérationnel Sokola de Sud-Kivu, Kapiteni Dieudonné Kasereka, atubwira yuko hari itangazo ari gutegura aza kurigeza ku banyamakuru, nyuma rero niho dushobora gufatira amakuru cyangwa tukanamuvugisha nyuma yayo.
Vedaste Ngabo, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, uri Uvira. Ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza.
Turagushimiye nawe Venus Nshimiyimana, nawe umunsi mwiza ndetse n'abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika.
Kuri iyi tariki isi izirikana ku ndwara z'umwijima, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kiratangaza ko uyu munsi ugeze igihugu kiri muri gahunda yo kurandura indwara z'umwijima. Dr Janvier Serumondo ushinzwe indwara zandurira mu myanya ndangabitsina na hepatite yabwiye Ijwi ry'Amerika ko COVID-19 ageze mu Rwanda abaturage bivuriza hepatite mu mavuriro abegereye.
Indwara hepatite C niyo twahereyeho, iravurwa igakira, nta rukingo ifite nibyo, ariko uha imiti umuntu akayinywa igihe cy'amezi atatu agakira rwose burundu igashiramo. Twatangiye muri icyo gihe za 2018 dushyiraho ingamba zo kuyirandura. Abantu bari bafite ubwandu bageraga kuri 4%, ariko kubera abantu benshi bapimwe bagahabwa imiti bagakira, uyu munsi tubara 1-2% by'ubwandu. Hanyuma indwara ya hepatite C yo usanga yandurira cyane cyane mu maraso, amaraso ahuye n'andi. Usanga nk'abantu bakuze kubera ko bakoresheje bakoze navuga ngo uburyo bwa gakondo bwo guhanana ibikoresho, hari ibyo bitaga indasago, hari ibyo bitaga gukoresha ingunga, ukuntu batizanyaga ibikwasi, hari inshinge za magendu. Usanga rero indwara ya hepatite C yari yiganje mu bantu bakuze cyane cyane 70-80-90, ugasanga ubwandu bwayo burenga n'10% muri iyo kategori y'abantu. Ariko ugasanga batoya bafashe nk'imyaka 20 kuzamura, ugasanga ubwandu bwayo nta n'uburimo, nta n'ubwo babona. Mu gihe noneho hepatite B yo muri abo bakuru ntayo usangamo, ukayisanga mu rubyiruko rw'imyaka 20-40. Navuga ko habayeho kwitegura hakiri kare kuko ubuvuzi bw'indwara za hepatite bwari bwaragejejwe mu bigo nderabuzima byose, mu mavuriro yose, mu bitaro, ku buryo usanga bwegereye abaturage. Umuturage akeneye kwivuza ajya kuri centre de sante imwegereye. Covid nibyo hari ikintu usanga yagabanyijeho mu mirimo yose, mu mikorere yose, ariko tubona ko mu buvuzi bwa hepatite bitagabanutse cyane. Abakora mu buzima, abadokteri, abaforomo, abo muri labo bose barigishijwe muri centre de sante n'abaforomo babikora uyu munsi. Ntabwo navuga ngo hari ikintu kigaragara gikomeye cyabaye cy'icyuho, byarakomeje cyane cyane ko tuba dufite umuhigo wo kurandura iyo ndwara kandi uzwi ku rwego rw'igihugu.
Dr Janvier Serumondo ushinzwe indwara zandurira mu myanya ndangabitsina na hepatite mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC. mu Burundi naho hari gahunda yo gukumira indwara ya hepatite B izwi cyane nk'indwara y'igitigu. Kuri uyu wa gatatu umufasha umukuru w'igihugu aratangiza gahunda yo gukingira ababyeyi batwite. Iyo gahunda iratangira mu murwa mukuru Bukungu Bujumbura mu kigo gishinzwe inkingo CMC kiri muri zone ya Buyenzi. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Uganda abantu b'impunzi bagera ku 2,500 banduye COVID-19. Uwo ni umubare utangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Inkambi ya Nakivale iri mu zakubititse. Abakozi benshi b'imiryango yitabara impunzi nabo baranduye ndetse bamwe barapfa. Inkuru irambuye iginashusi bahizi.
Ku mpunzi 2,029 zimaze gufatwa ibipimo bya COVID-19 kuva aho icyo cyorezo cyatangiriye mu gihugu, hafi 2,500 nibo basanganywe indwara ya COVID-19. Abagera ku 1,892 bo bamaze kuvurwa barakira. Impunzi zimaze guhitanwa n'iyi ndwara zo ni 39 nk'uko byemezwa na HCR. Iri shyirahamwe rya ONU rinavuga ko abantu 685 bakorana n'amashyirahamwe ashinzwe gutabara impunzi aribo banduye mu gihe bari ku kazi kabo. Inkambi ya Nakivale ni imwe mu nkambi zituwemo n'umubare munini w'impunzi zituruka mu bihugu byo mu karere bituranye na Uganda, hakiyongeraho izo muri Somalia, Ethiopia na Eritrea. Inkambi iza ku mwanya wa kabiri mu zifite umubare munini w'abanduye COVID-19 bangana na 453. Navuganye n'umwe mu bayobozi b'impunzi muri iyo nkambi wifuje ko tutatangaza amazina ye. Yahisemo ko tuvuga rimwe ari byo Fideli ryonyine. Hano aratubwira uko byifashe aho Inakivale.
Twebwe nk'impunzi zisanzwe ziri nga mu nkambi ya Nakivale. Biraboneka yuko ari ikiza abantu bose basanzwe bafitiye ubwoba ko ni indwara iteye ubwoba, ni indwara yica. Hanyuma kubyerekeye ingingo ziba zafashwe na leta dukuguma mu rugo, twovuga yuko benshi ubuzi burahagarara, inzara ikaba nyinshi mu bantu. Ariko uko biri kose tubwira duti nta kundi, kuko leta iba yafashe ingingo yo kugira ngo ikingire abanyagihugu, nta kundi byogenda kuko dutegezwa kwirinda, tugeza kurandira ingene icyo kiza chorangira.
Muri iyi minsi kandi muri iyo nkambi ya Nakivale haravugwa ikibazo cy'imibereho mibi ku mpunzi zituyemo, byatewe ahanini n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 yatumye imirimo yose yazitungaga ihagarara.
Urabona hari abantu baba basanzwe bisumamwo babanjije kubonana n'abandi nk'abamotari, nk'abantu bafite imiduga bunguruza abantu, ugasanga hariho n'abandi bahora baba bicaye ahantu bategerezwa kuronderera mu bantu. Ariko iyo ibintu byinshi byugaye murumva yuko n'inzara iba nyinshi na cyane cyane ku mpunzi zisanzwe zifite ibibazo by'uburyo. Kubyerekeye kubaho biragorana cyane.
Indi raporo iheruka ya HR yasohowe mu kwezi gushize igaragaza ko hari impunzi zimwe ziyahuye kubera ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19, zirimo kubura ibyo kurya hamwe n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iyo raporo ivuga ko umubare munini w'abiyahuye wari uw'abategarugori. Iyo raporo kandi nanone ivuga ko benshi muri izo mpunzi z'abagore zishoye mu bikorwa by'ubusambanyi, abandi ugasanga bashingira abana babo bakiri bato kugira ngo babone icyo kurya. HCR ivuga ko umubare w'impunzi zimaze kwiyahura muri uyu mwaka kubera ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 uruta uwiziyahuye mu gihe nk'iki umwaka ushize. Ahandi havugwa impunzi zanduye COVID-19 ni mu murwa mukuru Kampala, ahatuye impunzi zigera ku 60,000. Muri izo izigera ku 270 zanduye COVID-19 nk'uko bigaragazwa na raporo ya HR. Uyu wavuganye n'ijwi rya Amerika aratubwira uko byifashe mu miryango yabo.
Abantu benshi barapfa abatishwe na corona bicwa n'inzara. Dupfiriye mu nzu naho corona itotwica, inzara yoyo ridusiga kuko hamaze gupfa benshi nabo ntemeza byose ko ari yuko ari inzara. Ubwo urabona abapfa bagapfira mu mazu, ntumbenduye ngo umenye yuko ari corona n'uko ari inzara. Ubwo abahanini ikibisongera cyane gituma n'abantu bapfa ni inzara kuko ntibaronka icyo bajya ntibaronka n'amafaranga guza kwivuza.
Abantu basaga 1,992 nibo banduye COVID-19 muri Uganda kuva iki cyorezo cyatangiriye mu mwaka ushize. Kuri abo hafi 776 bamaze kuvurwa barakira. Iyo ndwara kandi namaze guhitana 2,500 nk'uko bivugwa na Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Hashize imyaka 5 umunyamakuru Jean Bigirimana buri birengero yagaragaye ganyuma ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 7 umwaka 2016 ari mu Bugarama mu ntara ya Muramvya. Umufasha we ikinyamakuru Iwacu n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu arasaba leta y'u Burundi n'ubutabera kongera gukora iperereza ku ibura rya Bigirimana wagombye kuba yujuje imyaka 42. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Umuntu nyine yatahambye wiwe ngo amushingurane iteka igikomere kiguma ntibabyoroshe.
Uwo ni Godebert Hakizimana, umukenyezi w'umenyeshamakuru Jean Bigirimana, avugana n'ijwi rya Amerika kuri telefone. Yatubwiye ko nyuma y'imyaka 5 umunega wiwe yaburiwe irengero n'ubu igikomere kimeze nk'ico mwaka w'2016. Akizimangana, umukenyezi yamaze imyaka 4 mu buhungiro, yemeza ko aho gahinda kunyurwa n'ikiza cy'umugera wa virusi ya corona hutwo yahora agerageza kwisumamwo tutagishoboka. Godebert Hakizimana.
Umuntu utigeze uhamba ngo umushingure ikomere cyo cama uko nyene umuntu abana naco akakigumana n'abana nuko nyene muri ibihe bya corona nyene turi mu buhungiro ntabwo byoroshye. Ubuzima buragoye ko umuntu agira n'utwo agiye gukora nkagira ngo ngiye gucuruza ubwo ravuze ngo niguma mu rugo lockdown ikabibaye sinongera gusubira gukora agatahe nari mfite niko duhita tujya mu nzu tukarya ntabwo byoroshye pe.
Umuyobozi w'inganda z'amakuru mu kinyamakuru cigenga Iwacu umumesha makuru Jean Bigirimana yakorera avuga ko n'ubu ivyo bashikirije ubutungane batabidohoka ko ugusaba kumenya irengero ryiwe. Leandre Sikuye yavuga ko niko bitubwira
twarasavye ubutungane ngo budufashe kurondera ico twise mu gifaransa plainte contre X gushika ubu rero n'ubu uko twabivuze niko tubandanye tubandanya dusaba yuko bo dufasha tukamenya irengero iherero y'umumenyesha makuru Yohani Bigirimana.
Ije bibazo abahungu babiri ko Debert yavyanye na Bigirimana basana amubaza ibisa navyo bafite imyaka 13 hamwe n'8
nyine barambaza hari gihe biyumvira akavuga ati yaba papa wacu twaramushinguye neza tubatugenda kumva yiwe tugashiraho nk'udushugwe tukamwibuka ugatariko se impamvu niyihe yatumye bamutwara Burundi bakamwica bakamuhamba ntitumwihambire twebwe nk'abandi bantu. Nuko nyine ibibazo ntibibura pe.
Muzaki mu matwari gisata cy'ihembe rya Afrika mu ishyirahamwe mpuzamakungu CPJ rifite icyicaro i New York muri Amerika riharanira ubwigenge n'agateka k'abamenyesha makuru yabwije ijwi rya Amerika ko izimangana rya Bigirimana n'ubu rikiri ubutumwa bw'ubwoba ku bamenyesha makuru bose b'Abarundi.
It is tragic that it has been over 5 years since the Burundian journalist Jean Bigirimana disappeared. And yet there have been no answers.
Nakaga kubona haize imyaka 5 irenga umenyesha makuru w'Umurundi Jean Bigirimana nyurujuwe akaba atanyishwe yigeze iboneka ku bibazo byabo bakorana hamwe n'abagenzi ku byamushikiye maze umuryango ukaba wagumye mu mayira abiri kuko atanyishwe yanyuma yerekeye ibyamubaye ko yabonetse. Urazi nyuma imyaka 5 ishize abakorana na Jean Bigirimana muri Iwacu bakoze ikorwa gihambaye cyo gucukura bagerageza kumenya ibyamushikiye uyu umenyesha makuru. Bagerageje gucaho yaciye mu kanda kuva vuye mu rugiwe kwa 22 kwindwi. Icyo tuvuga ubu nuko igihe cyo kwishura bino bibazo kiriko kirarengana ukunanirwa gukora amatohoza kuri kino kibazo birungi ku butumwa bw'ubwoba. Niko mu masigura ariko imwe muri izo bibazo kubijanye n'abanyuruzi wa president Evariste Ndayishimiye yaravyishuye mu minsi ishize. Yashimye kubibwira abamenyesha makuru bakorera ibinyamakuru bya Faransa RFI hamwe na France 24 akaba yahisemo umuji wa Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo abisobanure. Yari mu rugendo bagiye guhura na mugenzi wa Tshisekedi.
En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Sinon umudiriye ano tel person
uko ndabizi nta banyuruzwa mu Burundi ataruko mwambwira izina kanuni muto umuntu runaka yaraburiwe irengero. Icyo nzi neza kandi nuko hari inkozi zikibi inyuma y'amabizi kora zica zija mu Rwanda kandi nta burenganzira tugira bukujja gusaka mu Rwanda. Murazi ko hari inkozi zikibi 19 zigeze gutera umuryango zica abantu mu Kayanza mu nyuma zihungira mu Rwanda n'ubu ziri mu Rwanda. Abantu bavuga ko baburiwe irengero ariko ndazi ko bibereye ahantu hamwe. Niko yishura ariko muzaki momo waseruki yasipije mu karere k'Yembe ya Afrika ntashirwa.
So what we're saying is that if the government of President Evariste Ndayishimiye is truly as committed to press freedom.
Icyo tuvuga no kwireta ya President Evariste Ndayishimiye ni bira rushinga n'ubwigenge bw'itangazamakuru nk'uko ibivuga. Intambwe ya mbere yo gutera mu zihamba yaramatohoza y'ukuri ku vyashikije Jean Bigirimana hamwe no kubaza abafite uruhara mu nyiruzi wagiye wo mu mwaka 2016. Ibi bibwirizwa kuba mu mpinduka zimbitse z'ubwigenge bw'itangazamakuru zishoboza amenyesha makuru y'Abarundi imuhira no hanze y'imbibe gukora umwuga bigenga kandi badatinya ko gutanga amakuru mu bwidegenzo bizobashira mwirinde. Niko mu masozera amatohoza yakozwe n'umurwi wawe niyotohoza ku vyahazabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 biturutse ku njyana zatewe n'ikindi kiringo ca nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza cateye impari uwo mwaka nyene yerekana ko abantu 3000 birenga banyurujwe kuva uwo mwaka abagera ku 2000 nabo baragandagurwa. Naho maze kongerwa kiringo inshuro zine zose kuva mu 2016 leta ya Burundi ntiyemera amatohoza y'uwo murwi mbere yabaye intandaro yo kwirukana mu gihugu ibiro vya ONU bijeje wateye akazi na muntu. Eroje uri kaneza
America mu mahiganwa y'imikino ya Olympic abera i Tokyo mu Japani umurundi igani Rabedi Cresus wahiganiraga kugera mu gice cy'ambere cy'icyanyuma mu rushanwa ryo kuga metero 100 ntiyashoboye kuhagera. Uyu munsi nibwo asubira mu gihugu cya Senegal naho yitorezaga. Mugenzi wacu Fidel Nyungabo yavuganye na Cassien Basogomba uyoboye ishyirahamwe ryo kuga mu Burundi yari i Tokyo.
Nkuko mwabibonye igihe yatanguye moya yonga hari isa tana tujumbura bahiganye abashika 71 numwe abo rero babagabuye mu migwi bakajana bakurikije inyenda basumba sumbana uwe mugwi wa kabiri ni kuva ko umugwi wa mbere wari umugwi baganira basumbya muri iyo migwi yose rero hari 8-8 ushika bahere mu nyuma bakaca bafata 16 niyo bacabunguruza kugira bagire higanwa rishiri rya nyuma ariyo demi finale. Uyu wacu rero mu mugwi yarimwo yabaye 8 benshi bavuze yuko yabaye wa nyuma mwigaba rya natasiyo kuri iyo epreve soko rwa nyuma muri uwo mugwi niyo yabaye wa nyuma kandi twari tubizi kuko baba bari kumwe bose bashika indwi banamusumbya hagenda rero abanganya babanganya kugira niko amategeko abitunganya yo muri natasiyo. Sicyo kimwe rero bivuga ko abanyuma bafashe nk'abijya byo muri atletisme aho uwa mbere wa kabiri baca bagenda mu kindi gice kindi muri natasiyo yose uko bigenda bagira uko banganya banganya hanyuma bahitamo 16. Uvuga ko mu mahagariki bahagaritse amahiganwa kuri iyo higanwa bagize ko barimo naganira bashika 54 baciye basezererwa.
Mwajanye abanonotsi bangana iki mu vyerekeye guhiganwa mu koga?
Mu koga twatwaye umuhungu n'umukobwa bari kumwe n'umumenyereza wabo ni babiri muri bose hamwe bo mu Burundi bagira amahiganwa 6.
Umwigeme yitwa nduki?
Umwigeme yitwa Odrina wewe wazohiganwa ku itariki 30.
Ni ukuvuga rero ganira bijanye no kugeneza inkino zibaye mu gihe hari ikiza cya COVID kubera asezerewe azoca ataha cyangwa azoshobora kurindira.
Niko ari uko babitunganije yuko usezerewe cyangwa ahageje higanwa nimera aho byahora agataha mu kiringo kitarenza amasaha 48 ku bimwerekeye azoca ataha. Twateguye ko ataha ejo mbere na jewe nzomuherekeza ko niyo kwitana wenyine ahasigare uwo mukobwa yoga n'umufasoni amumenyereza.
Ganira afise imyaka ingahe? Murabona ko naho ubu bitashobotse mu mahiganwa ari imbere ko ashobora kubandanya kagerageza teraje imbere. Afise imyaka ingahe?
Ganira afise imyaka 21 akaba mu bisanzwe ari umuhungu atekatera imbere rwose. Nini higanwa mbere ye novuga yuko atarigize nabi kubitwebwe ababivuga ko babaye banyuma canke yatsinzwe nabi n'abatabizi atabizi ngene bigenda asanzwe ari n'umuhungu mbere ishyirahamwe mpuzamakungu y'ukoga ryamurikiye amashuri ubu mu bisanzwe dusanzwe abikorera muri Senegal Dakar. Nubu arataha tariki 9 z'ukumunani dushobora gufata indege asubire muri Senegal kwimenyereza n'amashuri bamurikiye. Kubitwebwe aracyari muto bitangwa na kintu muto niwe wa mbere imbere mu Burundi kuko afise amarokoro nka yose. Twizere ko azoguma atera imbere birashike kuri urwo rwego. Navye rero zihaganwa babonye yuko ari imigwi myinshi myinshi kandi hose hamariho uwa mbere n'uwa nyuma
Murakoze cyane, turabashimiye.
Murakoze namwe cyane kuma wakanya kugwasigurira ibyerekeye iganwa.
Aniho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho. Mbashimire cyane kuba mwumva radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Nongere mbifurize kugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.